Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti muduteze amatwi mwabonye bucya, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza mbahaniye ikaze muri aya makuru yacu. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Amahema ya bamwe mu Barundi baba mu nkambi y'impunzi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arashaje.
Aje nk'uno munsi naraye mpagaze n'abana, mfise abana b'umuryango 8, nakuri nka burya muyaga wavuze muri iri joro, n'ubuhima bw'amahema bwari kuza bwaciye buguruka. Twese jewe n'umudamu n'abana twese duhaguruka, tunatwisasira twari dufise, twose twanyagiwe n'imvura.
Sabushimike Jean Bosco ni umwe mu mpunzi z'Abarundi bo mu nkambi ya Rusenda. Mu Burundi kandi abaturage bafite ikibazo cy'igitoro n'ingaruka zabyo muri iyi minsi iheza umwaka. Turagaruka no ku buzima bwa Papa wacyuye igihe, Benedigito ararwaye ararembye. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane mwirambirwa. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Abahanga bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu by'umutekano n'urujya n'uruza rw'indege ntibavuga rumwe n'abanya Ethiopia bakoze nketi ku mpanuka y'indege Boeing 737 MAX ya Ethiopian Airlines yabaye mu 2019 ihitana abantu 160 bose bari bayirimo. Fidele Niyongabo araduha ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru.
Urwego rujejwe umutekano mu kirere n'urujya n'uruza rw'indege muri Amerika NTSB rwatangaje ko rutemera bimwe mu byavuye muri raporo y'abo bahinga bo muri Ethiopia. Impanuka y'iyo ndege yatumye indege zo mu bwoko bwa Boeing 737 MAX ziziririzwa gusubira kugira uruja n'uruza. Indege itwara abantu y'igihugu cya Ethiopia yo muri ubwo bwoko yagize impanuka inyuma y'uko ihagurutse ivuye ku mugwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'2019, yahitanye abantu bose 157 bari muri yo. Urwego rujejwe amatohoza yerekeye indege gwa muri Ethiopia rwashikirije uno munsi kwa gatatu icegeranyo cari cyatebeshejwe mu kiringo kirekire. Muri ico cegeranyo rushira amakosa ku bibazo bijanye no kugene iyo ndege yagize impanuka yari ikozwe. Vyatumye abadereva bayo badashobora kwitumbereza nk'uko bisanzwe. Yamara mu vyo urwego rwo muri Amerika rujejwe umutekano mu kirere n'uruja n'uruza rw'indege NTSB rwatangaje ruvuga ko rwasanze bimwe mu bibazo iyo ndege yagize vyatumwe n'uko yagonze inyoni inyuma y'uko ihagurutse. Ikintu ruvuga ko abajejwe itohoza b'igihugu ca Ethiopia bihojeje rwabagirije ko bashimikiye ku ruhara ibibazo bijanye n'uburyo iyo ndege yagize isanganya yari ikozwe ku mpanuka yayo mu kwihoza uburyo abayikorako bari bamenyerejwe neza canke n'uko bari gushobora kuvyifatamwo neza mu gihe hashitse ibihe vyihutigwa.
Radio Ijwi rya Amerika. Ukraine irarega Uburusiya kurasa za misile ku basivile mu mujyi wa Kherson mu majyepfo y'igihugu. Fidele Niyongabo arakomeza no kuri iyi nkuru.
Igisirikare cya Ukraine kimenyesha ko misile 33 zarashwe mu gisagara cya Kherson. Icyo gihugu cyasubiye kwigarurira inyuma y'uko inteko z'Uburusiya zihavuye mu kwezi guheze. Uburusiya burahakana ko bukora ibitero ku basivile muri Ukraine. Igisirikare cya Ukraine cyatangaje kandi ko ingwano yabaye uno munsi wa gatatu mu micungararo y'igisagara cya Bakhmut no mu bindi bice byo mu ntara ya Donbas iri mu buseruko bw'igihugu. Mu butumwa yashikirije kuri video mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yaratangaje ko inama y'abategetsi bakuru b'igisirikare yategekanije ingingo zofatwa muri kazoza ko hafi. Zelensky avuga ko bazobandanya gutegura inteko za leta muri uyu mwaka buca utangura w'2023. Perezida Zelensky yongeye aratangaza ko yavuganye n'abategetsi barongoye ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI ku bijanye no gukorana n'ubwo rwego. Yamenyesheje ko bategerezwa guha karyo abanya Ukraine ko kwisununura kurushiriza mu buzima bwabo mu mwaka uza, hamwe no guha inguvu zisumbirije amabanki y'igihugu.
Amakuru yo hirya no hino tuyakomereze i Vatikani. Papa Benedigito wa 16 wayoboye Kiliziya Gatolika y'isi yose kuva mu kwezi kwa kane 2025 kugera mu kwa kabiri 2013 yeguye ararembye. Eugene Mukankusi aratubwira uko bimeze.
Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco uyu munsi kwa gatatu yavuze ko Papa Benedigito arwaye cyane. Abwira abantu muri rusange, Papa Francisco yasabye amasengesho yihariye kuri Benedigito. Mu itangazo umuvugizi wa Vatikani Matteo Bruni yagize ati "Nshobora kubihamya ko mu masaha make ashize ubuzima bwe bwagiye busubira inyuma biturutse ku myaka y'ubukure imaze kwigira imbere." Yakomeje agira ati "Ubu ibintu biri mu buryo, abaganga bakomeje kumukurikirira hafi." Vatikani yavuze ko Papa Francisco yagiye kureba Benedigito. Uyu mukambwe w'imyaka 95 y'amavuko yasezeye ku mirimo mu mwaka wa 2013. Mu byo yatanze nk'impamvu harimo ubuzima bwe bw'umubiri n'ubwo mu mutwe bagendaga basubira inyuma. Mu myaka 600 niwe papa wa mbere weguye. Kuva icyo gihe yakomeje kuba mu kigo cy'abihaye Imana ku butaka bwa Vatikani. Mu mafoto yagiye agaragara hanze, Benedigito yabonekaga nk'ufite intege nke.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet wa3@ radio yacu voa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio yacu. Mu kanya gato cyane n'amakuru y'ibiyaga bigari. Ikibazo cy'abinjira mu Bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko bahashaka ubuhungiro kiracyemangwa na bamwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu. Biteganyijwe ko aba mbere bagombaga koherezwa mu Rwanda bazajurira mu kwezi gutaha kwa mbere 2023. Umwongereza kazi Prudentien Seward ukomoka mu Rwanda ari mu bakemanga icyemezo cya leta cyanashyigikiwe n'urukiko rukuru rw'Ubwongereza cyo kohereza abo bantu mu Rwanda. Ni mu nyandiko yatangarije mu Bwongereza ejo bundi kuwa kabiri, mukanya amaze kuvugana na mugenzi wacu Team Ishimwe.
Ikintu cyantangaje ni ukubona urukiko rwemera gufata icyemezo cyo gufata abantu babahungiyeho bakabajyana mu Rwanda. Ubundi umuntu ahunga ahunga kubera intambara, ibibazo by'amoko cyangwa ahantu udashobora kuvuga igitekerezo. Kuri jye rero gufata umuntu wahungiye hano mu gihugu umuntu ashobora kuvuga ibyo atekereza hari ikimubaho, ukamufata ukamujyana mu gihugu, noneho umuntu avuga icyo atekereza cyangwa yavuga experience yavuga ibyo yabonye mu buzima akicwa cyangwa agafungwa, yarababaje cyane. Igihugu kitita ku bantu babo ahubwo kikakira abanyamahanga kuko bahawe amafaranga.
Uravuga ibyo nkabihuza n'ibyo wanditse muri iyi nyandiko, uvuga ko abasaba ubuhungiro bageze mu Bwongereza bashaka ahantu hatekanye. Ntabwo wemera ko inzego z'ubutabera zaho ngaho mu Bwongereza zifite ubushobozi bwo gufata ibyemezo birimo kubahiriza uburenganzira bwa muntu?
Harimo kubahiriza uburenganzira bwa muntu, ariko uko abanyapolitike bababwira ibyo bababwira baza bagataka u Rwanda uko rumeze, abacamanza bo babona yuko ibyo abanyapolitike bahano kubera ko bashaka kujyana abantu bakabajyana mu Rwanda, bo bababwira ibintu kugira ngo batake u Rwanda bumve ko nta kibazo gihari. Noneho abacamanza bakumva ko nta kibazo koko gihari, ariko n'ubu ntabwo ubucamanza ntabwo aba imiryango ivugiriza inkubi irarusa n'ubungubu, ndumva ko bongeye bagatanga ikindi kigego mu rukiko rwisumbuye. Yewe rero ku bwanjye niba yenda sinarwanya yuko ubucamanza hano igihugu niba kigishaka kubona koko kidashobora gufata abantu ngo kibagaburire abantu ari benshi, sindwanya ko babashakira ahandi hantu hari amahoro, ari igihugu gifite demokarasi gifite n'ubure kita no kuburenganzira bw'ikiremwamuntu. Hariya mwitwa umuntu wandikwa rwanjye wabonye ko mvuga ko njya kuragiza naravuze niba Ubwongereza bubona ko hari ikibazo badashobora kugaburira abantu cyangwa badashobora kubitaho, bagombye kuvugana n'ibindi bihugu bifite demokarasi na human rights n'uburenganzira bwa muntu nka Amerika na Canada. Hari ibindi bihugu bishobora kwakira abantu ko batabajyanye mu Rwanda.
None Ubwongereza budakoze nk'ibyo ngibyo uvuga, iki kibazo wumva wayitakemuka gute mu buhe buryo?
Nta kindi numva nifuriza izo mpunzi, niba batazereze ngo zikume hano nibazijyane mu kindi gihugu kirimo demokarasi kirimo n'uburenganzira bwa muntu. Nk'ejo bundi nabonye aremu kurarinda avugira kuri radio yitwa iyo kuri YouTube ngo mama rwa Gasabo ayishimye avuga ko ngo izo mpunzi zizaza ntabwo inyungu mu Rwanda, zishobora kuza zigakora business, zishobora kuza zikazana byinshi zikiga zikagera ku kuki abanyarwanda bumva ko bagomba kugira inyungu zivuye ku bantu bari mu kababaro nkabo, kuki bumva batateza abanyarwanda bari imbere ngo bakore izo za business ahubwo bagahangarika izo mpunzi. Nicyo ikindi noneho bazabaha n'ayo mafaranga, bumva bavuga ko n'Ubwongereza nibudashobora kujyana abo bantu bazajya kuburega bakaha amafaranga.
Madame Siwat, uri umunyarwanda w'umucikacumu uzi urwanda, uziko urwanda rumaze kuyubaka mu nzego nyinshi zitandukanye, ni wowe wagombye kubwira abataruzi uko rumeze n'abafite impungenge ukazi bamara ibi waba ubikora?
Ya kandi ari uwo wabonye mbera nyine ndimo ndababwira uko urwanda rumeze nyine. Ndi umucikacumu warokotse naza na hano nibwira yuko ubutegetsi bwari bugiyeho nabwo buzangirira akamaro buzava amahoro ahubwo bunyiruka inyuma bukuntoteza ngo kuranirwa mvuga ko ngo abasirikare bari babo bari none se kirumva nibyo mvuga nibyo mvuga kuko niba bakiruka ku banyarwanda bwabo ku giti cyabo babirukanga na ngo kuko bavuze ngo ibyababayeho nibyerekana ko n'abandi batazabona ibyo bavuga. Urugero wabonye ziriya ziriya za kiziba aricyo nasize mu Rwanda ko rwanda.
Madame Prudentienne Siwat, urituye mu Bwongereza, ndagushimiye cyane ku mwanya uhaye ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane ku ijambo, Imana ibe
umugisha. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba nikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ijwi rya Amerika. Tujye mu Burundi. Igitoro cyo mu bwoko bwa lisansi ni ikibazo gikomereye abanyagihugu cyane cyane muri iki gihe cy'iminsi mikuru irangiza umwaka. Ni inkuru ya radio Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayisomerwa na Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
Haraheze hafi imyaka ibiri amasitasiyo mu gihugu nka yose asa n'ayakuranwa kuronka igitoro. Ibyo bituma abagendesha amamodokari batamenya aho bashobora kukironka igihe bagikeneye. Muri iyi minsi irangiza umwaka, abafise amamodokari anwa lisansi ari nayo ikenye cyane barahebye barashiraho umugwi wo ku rubuga rwa WhatsApp kugira ngo baze bararangirana aho bakibonye ku masitasiyo. Kuri ayo masitasiyo baba bakirangiwe ko ntibiba byoroshe kugishikira nk'uko isoko ry'ijwi rya Amerika ryahishikiye ribitubwira. Uyu ni umunigano w'amamodokari n'abantu basitanisha amabido kuri sitasiyo iri mu buraruko mu gisagara cha Bujumbura. Benshi bavaho bidoga ko imodokari zafyondekaye kubera kugongwa, abandi bakavanaho ishavu ko batutswe eka no kuba barenganijwe kubera bagumye babaca imbere. Ibintu biruko mu gihe abifuza kuduga mu ntara zitandukanye kugira bahimbaze Noweli n'ubunani mu miryango yabo, nabo bari kubarasunikana ku bituro kugira ngo baronke imodokari zibunguruza. Hano ku isoko ya Kotebu ku bituro by'amamodokari ingenzi zivuga ko ziriko zirahahombera byinshi. Ku Jingozi igiciro kigeze ku 14,000 mu gihe cyahora ku 75,000 kugira baronke iyo tike. Hari abavuga ko binabasaba ko bayigurira ubundi yayiguze maze bikabasaba kongera ko 2,000 ibyo yise gucora, naho ne bakahamara amasaha menshi nk'uko uyu mukenyezi ari kumwe n'abana babiri abivuga.
Tega na shesa 12 na shendo nka itike ya sahindwi nirumva ngaha na shesa 12 kubera abana inzara cyane n'ibiki.
Uyu nawe avuga ko aduze atacasumiye umuryango kubera ico giciro kinini co kwiyunguruza.
Hani ubwanwa bwapfutse mu banaguma nifashe kumwe anye nta n'ikintu nsoma nta n'ikintu na kimwe wewe amafaranga ntayahari ubongeze umushahara natwe ntabuza umuyoro usumu jubati ya benidugire kwa nyene kandi nabiguze ugize kumwe bituduga birihire sanga ari kibazo.
ubajije abagendesha izo modokari zunguruza abantu bakubwira ko nabone baronka igitoro bacumukuye kukabanka ko isoko ryijwe rya Amerika ryayaze na bamwe ribasanze ku mastasiyo basigura ko kugira ngo imodokari bayuzuze igitoro bisaba kutanga igiturire cy'amafaranga 200 kuriko akorera ku ipompo itanga igitoro abandi nabo bakavuga ko baheba bakagura icamagendu kuko bashobora kurara amajoro ku mastasiyo ariko bakaruhira gutaha batarose
ugeze ku pompo bibana nahari harawo usorora batanga 10 vene urabona nk'imodoka yakaza nka nkuba ariko araraba uburyo bwa rwose yovugana n'abari hari ya akubite rivase mugabo abamye ngaha batararonka nimba cyora nka 50 cyangwa 33 ubukonyera hari twe dutonze atutaha uko nyene
birateye isoni rwose ngo byabaye rya mbere tubibonye kuko ibintu by'igitoro cyahora kibura mugabo naho naho kimonogoje kimonogoje kiraba kirarenza kuko urabona iminsi mikuru abantu bahoragira ingorane igitoro naho kirozo usanga ikinjo kiro gikobyombe 10-15 urumva ko ari ibintu biteye isoni rwose ikinjiritiro ni nusu 15
abanyonga mabajaji bobo bavuga ko bataciyambya ngo baje gutonda ku mastasiyo narijya babujijwe gushika mu gisagara hagati
birimo ingorane inaturenge utwaye akabido ntibago makatira umure telefone kandi uri isopa mayira ugira bayikure mu ngera bayisubizemo umuntu asaba amagara buce n'amahoro arabimwe ingene imana yazamwishura tuzo turagoroka kamagendo nyene tuzo turakorera ko kubera ajya ntibadu hayi wakubitwa n'inkoni zigako police kumwijya ejo cyo ndaraharaye ndongera ndabura bazi ko bamugaga kubera igitoro ahago barabe nyene bungunganya abatware bacu baduhe igitoro kandi ho hinzaza gutwica hajya pomiste ukugira guhe agasenye n'ibihumbi 5 urengereza ko ejo aho rero umupolisi nawe uba wamuhaye kugira wegeraje urumva n'ingora
Urongo yishirahamwe ryunguruza abantu Charles Ntirameba avuga ko muri kino gihe bafise ingorane y'ingene batunganya akazi kabo kubera izo ngorane z'igitoro ariko arahanura abakora akazi ko kunyonga imodokari zunguruza abantu kutikika mukiza mu gukorera amakosa ingenzi
uwo wese yunguruza abantu ariko arakora yashoboye kugirirwa ibako karongo ico gitoro ategerezwa kubahiriza amategeko amategeko y'igihugu amategeko yo mwibarabara uvuga rero ko kizira yuko hariho uwikika mukiza agasaba amafaranga y'umurengera yitwaza ibicanka ibindi ibiciro bizwi mu ntara zose birahari byo rero twosaba twebwe abasanzwe bahurikiye mu ishiramwe bacu abasanzwe batwara abantu ibintu ko bavyubahiriza ariko tugakebura n'ingenzi ko nazo nyene ibyo biciro birahari mu buhinga bugezweho barabibaza kandi basanzwe banabizi nabo nyene bagerageze kwihagarara ko kugira bashobore kwishura amafaranga janye n'urugendo bafashe
hagataho itariki ya 30 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kaganira n'abanyagihugu mu ntara ya Ngozi yari yabijeje ko mu kwezi kumwe gusa atakibazo c'igitoro kizoba kikivugwa mu gihugu ubwo nyene ubushikiranganje bw'amazi meza amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka buca bubyirukamo kiraboneka ariko camaze umwanya urumero mara kiba kirasubiye gukena ariko kandi imbere yaho Evariste Ndayishimiye yari yasiguye mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka avuga ko igitoro gikenye kubera igihugu kiri mu bukene bw'amafaranga y'agaciro umukuru w'igihugu asigura kandi ko amadolari akoreshwa ku gitoro yongerekanye ariko hakaba n'amashirahamwe akoresha igitoro cinshi kandi ataco yirangurira ayo nayo yobakoresha ibice 10% by'igitoro cinjira mu gihugu ubukene bw'igitoro bwagize ingaruka no kwiduga ry'ibiciro ku masoko nka yose yo mu gihugu abanye igihugu bakaba barindiriye ico umukuru w'igihugu asubira gushikiriza muri zino mpera z'umwaka
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tunyarukire hirya y'u Burundi gatoya muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Epfo bamwe mu mpunzi z'abarundi baba mu nkambi ya Rusenda baba mu mahema ashaje bavuga ko imvura ibanyagira iyiguye barashaka rero ko HCR ibaha amahema mashya ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira muri Kivu y'Epfo
muri ibi imvura ikomeje kugwa ku bwinshi muri teritwari ya Fizi ari na inkambi ya Rusenda iherereyemo usanga zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu mahema ashaje zabuzayo zikera nayo zimira kubera zikera zivigwa zimwe muri izo mpunzi usanga zagiye gushakira amacumbi mu baturanyi izindi nazo usanga zikambitse mu bihangare mu gihe izindi nazo zija gushakira amazu yo kubamo mu nkambi ya Murungu kuko ikirinshi Sobushimike Jean Bosco aba muri village ya 10 mu nkambi ya Rusenda ni umubyeyi ufite abana 8 asobanura ko iyo imvura iguye nijoro abura bashyira abana be n'ibintu byo mu nzu bitewe n'uko bamuhaye mashaje
nkaje nkuno munsi naraye mpagaze nabana fisa abana b'umuryango munani n'ukuri nka bujya moyaga bavuze muri rijoro n'ubuhima bw'amahema bwari kunze bwaciye buguruka twese sijewe n'umudamu n'abantu bashinzwe guhaguruka utuntu twisasira twari dufise twose twanyagiwe n'imvura twambagwa utwo twifuka byose byanyagiwe n'imvura bagushwe n'isati yuko turajugumira aho turifuza gufasha kugira ngo turabe ko tworonka amahema natwe kugira ngo tube ahantu hatava.
Nyandwiza kina Nahimana Virginie bamaze imyaka 7 muri inkambi bavuga yuko kuba bakicubakirwa inzozi sakaje amahema n'aseri mu mwaka wa 2015 iryo shiramwe ritarongera kuba ibindi bisakazo kandi amahema asakaje inzu zawe yaratubaguritse
buri mwaka uko imvura itasuye cyangwa iri hafi yo gutasura badusiga inkore ku maso bakaduhenda batubwira ngo bakatwa bakaza bakandika inzu ku nzu ngo bagira baduhe ibisakazo ariko by'ukuri hari hamazu kuva inkambi itangura gushika nino saha amaheme inkambi yatanguranye kuri nyanzu usanga n'ubunda iri yakiriko
inzu yarambomokeye ko ku ntwaro iherutse baraje baranyandika ariko nahema narose ubundi ko ndagenda ndabundabunda n'abana sinzi ngo njehe canke mvehe sinzi uko hasere turimo ngaha ari fotokopi canke na n'umuntu azi ingena yo yita hasere itagira izina sinzi byari byo
kubera kuba mu mahema ashaje kandi yatobaguritse usanga zimwe mu mpunzi zo muri iyi nkambi zirimo zifite ubushobozi zigura amabati yo gusakarisha amazu izindi nazo zikajya gushakisha ibyatsi gusa kubera umutekano muke uranga aho izo mpunzi zari zisanzwe zivana ibikoresho byo gusakaza amazu no kuyubaka mu misozi ya Rusenda ubu ntizikijyayo
aho twahora dukura ibisakazo nk'ubwatsi ubu ntitukijya kubera ibintu bijyanye n'umutekano muke rero kubera iyo mpamvu dusaba asere n'amashyirahamwe yandi yo babifitiye ubushobozi nimba by'ukuri bagidufise kwa gatima bakaba bafise n'ubushobozi bwo kubaho dufasha badufashe kabisa aho tugeze ahantu habi bijyanye n'ukuntu tubayeho imvura iratugeramiye cyane.
Aba barundi baba muri inkambi ya Rusenda irimo impunzi z'abarundi zirenga 46 basaba amashyirahamwe akorera muri iyi nkambi arimo waseri kububakira andi mazu mashya kuko yo mu yashaje
twasaba ko yuko nk'amashyirahamwe atwitayeho kabisa yumvira ko turi abarefuge tutagira ikepfo cya ruguru ko botwibuka bakaduha amahema tugasakara biratugoye nk'ababyeyi babyaye barabarazengera n'uduhinja nuko biragoye kabisa amashyirahamwe atwitayeho ko yumvira abarefuge batugarukire kabisa.
Twavugishije umuvugizi wa seri mu ntara kivuye kuri iki kibazo cy'izi mpunzi zicara ziviga kubera ziri mu mahema ashaje ntibyadukundira ariko umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda Didier Numbi wa Numbi yabwiye Ijwi rya Amerika yuko ari amahema arenga 800 haseri yari igiye gutanga kuri zimwe muri izi mpunzi ariko baziserukira banga kuyafata basaba iryo shiramwe kujya ashaka amahema yo guha impunzi zose kuko nazo ziri mu mazi ashaje. Veda Singabu, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Banywanyi muduteza amatwi ndaha aya makuru yo muri aka kanya humurije mbashimiye cyane ko mwayahisemo kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika nimuze gucikwa ariko n'ikiganiro iwanyu mu ntara guhera saa 7 ndetse n'ikiganiro cyanyu muri isanga guhera saa 10 nkuko bisanzwe maze rero mugira umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama